Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye gutandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloise Bigirimana.
Kidarize mwaramutse Thomas tiyahere muri Afrika. Abajejwe umutekano muri Uganda ejo ku munsi wa kane barahagaritse umwe mu bigisha bakomeye ba kaminuza akekwa ko ibikorwa byo gusuma urusaku. Igisirikare cya Uganda cyabishyikirije ejo ku munsi wa kane Lawrence Muganga icegera cy'umukuru wa kaminuza y'abigenga yitwa Victoria University yahagarikiwe mu ibarabara ku murwa mukuru Kampala. Ababonye ihagarikwa ryiwe ku mbuga ngurukana bumenyi bavuze ko bakeka ko yafashwe abonwa nk'uri hafi y'iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda tutarabana ryiza na Uganda. Umuvugizi w'igisirikare muri Uganda Brigadier Flavia Biekwaso yavuze ko Muganga yafashwe kuko akora ibikorwa byo gusuma urusaku kandi abaye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Abajejwe umutekano muri Nigeria barabohoje ejo ku munsi wa kane abakobwa batanu mu banyeshuri 73 banyurujwe ku munsi wa gatatu bakuwe ku ishuri ryisumbuye mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Igipolisi cyabitangaje ejo ku munsi wa kane. Kunyuruza abanyeshuri babibyaza amafaranga byabaye umugenzo mu buraruko bwa Nigeria no hagati. Abanyeshuri bashika 1000 bamaze kunyuruzwa uyu mwaka ariko benshi muri bo baramaze kubohozwa. Hano muri Leta Zunze za Amerika abantu hafi 41 barapfuye bahitanywe n'imyuzure y'imvura mu karere ka New York mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishyira uwa kane. Abategetsi bavuga ko ibi byatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Igipolisi kivuga ko abapfuye bari ku rugero rw'imyaka iri hagati y'ibiri gushika kuri 86. Muri Amerika kandi Perezida Joe Biden yarifatiye mu gahanga sentare ntayinyuzwa ya Amerika ejo kuwa kane inyuma yaho yemereje itegeko ryafashwe na Leta ya Texas bibuza abakenyezi cyangwa abigeme bakorora imbanyi. Perezida Biden avuga ko ari uguca kubiri n'uburenganzira bwo gukorora imbanyi abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa shingiro rya Amerika kandi bamaranye hafi imyaka 50. Texas iri mu mareta hanini arongowe n'abarepublikani yashyizeho itegeko ribuza gukorora inda imaze indwi zitandatu aho umwana aba amaze kugira umutima utera. Itegeko ryemejwe na Texas ibubasha abanyamategeko kwitwarira abaganga cyangwa wese azofasha mu gukorora imbanyi imaze indwi zitandatu abazobirenga ko bazotangishwa ihazabu ishika ku madorare 10,000. Amakuru kuri Afghanistani, umushikiranganji wa Qatar ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze kuwa gatatu ko utwigoro dushoboka turiko turakogwa kugira ikibuga cy'indege cy'i Kabul muri Afghanistani gisubire gukora ukuri kwamye. Ariko yaririnze kuvuga igihe indege zizosubira gutangura kugikoresha. Umugwi w'abahinga bava muri Qatar na Turukiya bashitse i Kabul ku munsi wa gatatu gufasha kongera kugurura icyo kibuga cy'indege. Abagikeneye kuva mu gihugu nicyo bahanze ko amaso ndetse n'abagira neza batanga imfashanyo. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Qatar yavuze kandi ko abatalibani bakwiye kwerekana ko bafite umutima wo gutanga inzira bahunga hamwe n'ubwitanzure ku banyafganistani.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti za chumu kumeja kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Ariko rero ni mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, abarundi batahuka bava mu buhungiro baravuga ko babayeho nabi.
Iki navyo bizabyaraheze, n'ukuri nk'ibyo baduhaye byobyo bizabyaraheze. Yo kuvuga ubunyene kugira umuntu ajye abeho mpaka ne kugipande cy'umuntu kugenda kugira ngo arabeke nte yobaho.
Uyu numwe rero mu Barundi baherutse kuva mu buhungiro basubiye mu gihugu cy'amavukiro. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ntivuga rumwe n'abanyamakuru ku biganiro bitambuka mu itangazamakuru. Mu Rwanda kandi amakipane azakina kimwe cya kabiri kirangiza kirushanwa Afrobasket yamenyekanye. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ntivuga rumwe n'abanyamakuru cyane cyane abakorera ku muyoboro wa YouTube. Komisiyo ivuga ko ibiganiro batambutsa bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Eric Bagiruwubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mu biganiro isanzwe igirana n'abanyamakuru mu bihe bitandukanye, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda itumira abanyamakuru igamije gukora icyo yita ijukumbura ryimbitse kubyivuga ko bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bikorwa bigatangazwa mu itangazamakuru. Twamenye kandi ko hari n'abari bahawe ibitumire muri ibi biganiro ku nshuro ya kabiri. Muri abo harimo Madame Agnes Uwimana Nkusi uhagarariye Umurabyo TV ikorera kuri YouTube. Asobanura ko icyo bari bagambiriye ari ukumuha amabwiriza y'uburyo bifuza ko akoramo akazi ke, kuko kuri bo akora ibiganiro bitanya abanyarwanda ho kubunga. Umuyobozi wa Umurabyo TV akavuga ko yisanze imbere y'itsinda ryari rigamije kumutera ubwoba, rimwumvisha ko nadahindura imikorere ashobora kuzisanga ahandi hantu. Kuri iyi nshuro ubwo bari batumiye abandi banyamakuru, na Agnes Nkusi yari yongeye gutumirwa ariko yatsembye ko adashobora kuzabasubira mu maso. Kuri iyi ngingo ijwi rya Amerika ryahereye kuwa gatatu rishaka abakuriye komisiyo y'umwe n'ubwiyunge, ariko mu bihe bitandukanye bakatubwira ko bari bahugiye mu manama, bakatwizeza ko tuvugana ku wundi munsi. Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo, yohereje ijwi rya Amerika ku rubuga rwa WhatsApp ubutumwa bwemeza amakuru yo guhamagaza abanyamakuru mu icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Gusa uyu mutegetsi yatubwiye ko itegeko ribemerera kudatambutsa ibyo baganiriye n'abanyamakuru mu itangazamakuru. Ni ubutumwa mwumva mu ijwi rya mugenzi wanjye Temistokre Mutijima.
Ubutumwa bwa Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, butangira busuhuza umunyamakuru buti: waramutse Eric, ku kiganiro wifuza, uburyo icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge rikorwamo nk'uko rigenwa n'itegeko, buteganya ko umukomiseri cyangwa umukozi wese wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge wahawe inshingano zo gukora icukumbura ku bikorwa bibangamira ubumwe n'ubwiyunge ategetswe kugira ibanga ry'akazi ku bijyanye naryo. Buri wese ugirana ikiganiro n'abakora icukumbura ku bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ibimumenyesha ukwe ku gihe cyagenwe, ntibinyuza mu itangazamakuru. Umunsi mwiza.
Bamwe mu bo twaganiriye bemeye kujya muri iyi komisiyo kuri uyu wa gatatu batubwiye ko batatewe ubwoba. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko mu buryo buziguye n'ubutaziguye komisiyo ishaka kubaha amabwiriza y'uburyo bagombye gukora akazi kabo. Bwana Dieudonne Niyonsenga, umuyobozi wa Ishema TV, yatubwiye ko babujijwe kugira icyo batangaza ku biganiro bagiranye na komisiyo, ariko we ntiyabyemera cyo. Yemeza ko yamaze amasaha agera muri abiri ari imbere y'itsinda rya komisiyo, kugera naho bamubwiye ko niba yumva atumva inama bamugira yahaguruka akagenda.
ngo cyane no buryo kugira ngo bazashyemwe cyangwa poro zabo mu gihe rushya mu ikorwa cy'abantu basigaye batanga ubutabera kuri Twitter rero bashakaga kuvuga ngo komisiyo twaramuhamagaje ngo yikosore byose bituma ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa bw'umunyamakuru kuguruye butaba ijana ku ijana.
None niba hari inzego z'abanyamakuru zifite mu nshingano kugenzura ibyo batangaza mu bwisanzure n'amahame bagenga mu mwuga w'abanyamakuru, izindi nzego ziraturuka he? Mu bihe bitandukanye twakunze gushaka kuvugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, akavuga ko agomba kubanza kuvugana na komisiyo na bamwe mu banyamakuru bahuye nayo kugira ngo adusubize abanje kumenya ibyo baganiriye. Kugeza duteguriye inkuru ntiyitabaga telefone, gusa hahagaze yumvikanisha ko icyo komisiyo ikora ari ubujyanama ku banyamakuru kuruta kwihutira kubahana. Bwana Mugisha akemeza ko hari na bamwe mu banyamakuru bagiriwe inama n'iyo komisiyo n'abahari bakemera amakosa bakora mu mwuga kandi ko bakomeje batyo bashobora kuzisanga babihaniwe. Kugaho w'Imana gasanga niba ari ubwiyunge bw'abanyarwanda bugamijwe bwagombye kugerwaho bivuye ku bushake bw'abaturage ubwabo aho kuba ingufu za politiki. Ibi n'ibindi byose biriho mu gihe hashize ukwezi n'igice hashyizeho Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ndetse no kuri uyu wa kabiri Minisitiri yashyizweho. Byumvikana ko hari byinshi bitegereje iyi Minisiteri. Hagati aho ubushakashatsi buheruka bwa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge bugaragaza ko nyuma y'imyaka 27 Abanyarwanda biyunze ku kigero cya 94.7. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banyanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 1192. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 1 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azagabanyamo kabiri umushahara w'abajyanama be 8 bari bamaze iminsi 15 barahagaritswe ku kazi by'agateganyo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abona bo umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe iby'ingendo Godefroid Bizimana wahoze hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako Albert Nasasagare yahora ari umukuru bajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije Colonel Firme Mukwaya na Pascal Banandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. President Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo cy'iminsi 15 hari kuri uyu wa gatatu aho yahura n'imvukira zo mu ntara ya Bujumbura.
Kendo jaame uzogara ukukora none akazi k'umukuru w'igihugu kari gahagarara zerekana ko arije n'ubundi ndabyikorera bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko cy'ingufu kuko naho navamo ndagukunda kwirukanye nkaza n'ubundi nabazoza amezi uko nikambaze mvure wewe gushikaho ntana n'akagazuzi.
Kubera President Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano yatangaje ko azo bakata umushahara
kana gacanyembwa ko yampanuye neza kandi mwebwe kadarije nagukoreye kandi wewe nibagaruka umushahara nzawukata wa kabiri cyentera ndajya amahera yose ntenda kuraba abenegihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu nchenda ya jana ni habuza nunga na jivu hubu ni ugara niwe mwitawe ya habuza mahera kuriha
umwe mu bari kuri ubwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ibyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Kuri uyu wa kabiri aho yahura n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye afite agashavu bamwe mu bamenyeshamakuru yita ko bacafuze igihugu arongoye. Aha ajo mu rutoki kuri Edras Ndikumana akorera radio y'Abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga iwacu. Aba bose barahunze igihugu.
None nyine bivuga ngo bitaro by'ubundi byose byose mu corona bantu bahoye niwe nyari mu Burundi koni rutuye ujyanze mu kwita ukeneka ntuse muga yitumwe yitumwe umenye sama kuri umuntu makuru kandi no mu Burundi kwa vigogo chao chao kureze chikato kuja ukanji vijate kwa mazi ugasa meze hanyi mamonye magonoko uwamate kuzimba uwisagiru nili sate gitu wana ya sama kuri namu ndala tunye nili kwa natuma warundi wese la baba azi nisi karanyame ya sama kuri warundi wese nila samburi jihuku nika leo nombi sengo nga yuko sewa nga wabdi ya titenda ni hezi utuwa gara musu kiri mura mungira eti nisewa eti kwa yuko sewa Barangay kamera yang betul ni asyik disuruh ada ni hut. Namun dia mesti yang betul tu wah kod. Itu semua yang kita mesti selalu dalam ini.
Tumurondeye Esdras Ndikumana yatwishyuye ko ataco yobivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradio y'Abafaransa RFI Esdras Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku Rwanda rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu, wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atanakimwe akora cyo gucafuza igihugu camwibarutse. Naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize, ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nkuko namye sinzo kwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashirama atandukanye y'abamenyesha makuru yateye ivyatsi yo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF Reporters Sans Frontières y'abamenyesha makuru batagira imbibe ku isi irimo na ko Antoine Kaburahe na Esdras Ndikumana baziri umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo IBJ urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bakiri mu gihugu, cyane cyane ku nkuru zijanye n'ikiza cya COVID-19. Umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imvugo n'ingengo umukuru w'igihugu amaze iminsi akoresha vyerekana agashavu, ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza. Nayo ku vyerekeye abamenyesha makuru, umuhinga ari Bujumbura atashimiye ko amazina yiwamenyekana, yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kuvyerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyanya ibishwe rya Amerika muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose. Ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 4 9 9 1 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Kiri mu Burundi abatahuka bava mu buhungiro bavuga ko bugarijwe n'ibibazo by'imibereho birimo ukubura aho bahinga, inzara n'abana babo batabasha kujya kwiga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza.
Umuhisi ya nwaye imutabira mnyopozi. Tuvayo badutuwara inyarugusu. Batuvani yarugusu badutuwara induta. Batuvani induta badutuwara imutendeli. Umpresida umuri Tanzania ati imunzi zosi ni muhungu uke. Muburundi yuwe niliyo mzo kufukibi watu pijani.
Umumfasoni wabani ndugu ya heruka kutahu kabwe mjuku kibanyi cha Tanzania inyuma imi ya kailangami rongi vijazwe nguruka makambi ya sanduka anyehugeza humu gabobu wa habiki lambo. Mutumba na zone katabo kumine kayogoro inhala ya makamba mumanuko kuburunda harubu abuga kwa li mkugwa mubana.
Umuhisi na tungafise na hamba na humu haanze kandi fisi mjango mnina. Umuprezita wale ya vuzati hungu kayuwe ni ili muburundi zobu imoto ya rai mungu onza chalarafu imuli jojoro nye. Saho ndima, sifisi tongo ni hindi niyo mhani. Umujangu wanja na uinga. Na wakogwa wane, abahungu watata. Mbwanya magogwa nguwenga, hasiniwa, ndosega, amaya, mararandi. Nutu dukwabu mwona hanu mwono ya tuza nye mitubi. Nunga wali mungo. Na chofisenga haki. Ni mvura brenda winjini mbelu rave. Igu izogwa muliko. Amari ramfise. Na tongo ya rafise. Awozi kwaji mutabira. Inyarugusu, induta, mtenderi. Tuko wakufati yugu vjo handati oya. Na homuja korona rate. Subira Muburundi yuwa niliyo ito mbibibato chani. Tula yuvusa ya rumusi chorusa mbira tukijukari. Utariye na vani.
Hejuru hii mibereho mibi asigurako na wanabi weba. Hora biga badashobora kujakutanguru mwaka wishule muru kukwezi nga bandi.
Na numwe yika na chonfise na wabarini na nyakuba huwa. Josi biringao nuja mkoka na numwe yika. Ni forme sifise, chovaja sifise, ni suka njeshinge rungi ijanda yita nurabi. Bibirinda virosemi na mbuka tinegure, bihumbi, munani vtintu, kugira ngu nanyeni njuna hafati. Na mana nungunuwa kurote nato ogenda kushuru huo. Nato ojiga, kuko nato mfise. Kuko yuwa niniyo ya horibi mbasangiri mutandari. Renusi alaga zemu mwaka angata anu, jezile alaga zemu ya kabiri, mami alaga zemu windwi. Nisu muwiche enda. Mata hefi.
Pia ni nande kura umuryango w'abana batandatu nawe yaramaze imyaka 36 mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania nyene nawe navuga ko atagira haki ku musaya
tuko sinzu ntagudusakazo ntaki ibiti navyo bitavyara heze n'ukuri nk'ivyo baduhaye byovyo bitavyara heze no kuvuga ubunyene kugira umuntu aje abeho mpaka ni kugipande cy'umuntu kugenda kugira ngo arabeke nte yobaho niko vya bindi by'ubwubako bitu nanitse yego kwera nyene turahanzwe ahubwo turakeneye udufashanyo kabisa
ndetse umenye imana umuyobozi mukuru ajeje rwo gutahukana impunzi yemeza ko minsi ya vuba hagiye kubakwa igwati izoshirwamo batagira amatongo bahungukiramwo
twarahimirije n'abasanzwe bafasha muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi no kuzishikana mu byazo imigambi minini minini bayikorere mu bijanye no kubaka amazu y'ibigwati tugashiramwo barundi bahungutse badafite amikoro aha hariho umugambi wahambaye kwegeranya uburyo ukurikiranwa ku rwego rwo hejuru n'ishyirahamwe mpuzamakungu hasere hamwe na PNUD hamwe rero na leta ifuba twaramaze kuraba intara zifise ibibanza byagutse tuheramwo mu minsi iza tuzotangira kubaka ayo mazu kugira abantu bahunguka batagira aho bashikira batagira naho bakikumusaya bashobore kuronka aho bakikumusaya
ariko kubaka ibigwati ntibikura ingorane zose nkuko Pendo nimenya yahungutse ya Vitabora mwaka wa 2008 akajyanwa mu igwati cy'amahoro cyanya kigamuri butagahanzwa intara yo rigi mu kwa Burundi aziganira rya Amerika
kabaye ukene bwishye nkana umwe bahuza amashuri biza muri Tanzania bashitse mu yakabiri tubahungu mukuru nkihakiri utangura kujya ndabora rubusa kabiri hanyuma ngo bani hakiri zo kumenya ati isomwa igiharuro n'umuntu akuze atagi ntabwo nta bakiba Amerika nta mpuzo mu ofise nta kalamu nta madaftari nta makaye nta tukujya hasa ni mota gutangura byiki umwana ashaje ndari mu ishule agenda guhunira kubera icyo nzara yego
ko dore mana akiza hagara imbere y'amategeko ishira hamwe ya fabu yihurikiyemo bakenyezi bahungutse ahanura ko afasha bose mu gusubiza mu zaba baziteshejwe bogiye intumbero imwe ituma badasanga bariko bakora ibintu bimwe kugira abatabare benshi bashoboka
abantu bose bitwa ko bariko barakora mu guhungura abahunze barakwiye kuja hamwe bakagira programme canke indinganizo yumvikanywe ko kugira ngo bose bakorere hamwe ntibarundane uruhande rumwe canke ngo bakore umugambi umwe ari bangahe ariko bashize hamwe ubwo buryo bwoshobora kugira icyo bufashije nabo bantu bagafashwa biboneka
impunzi z'abarundi zikibarizwa mu bihugu by'akarere ni 2,724 birenga mu gihe bamaze gutahuka kuva mu mwaka wa 2017 barenga 169,000 nk'uko ibiharuro by'igisata cyabo niyo cyita impunzi ya SR zo mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka bizerekana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Nshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusubiye mu Rwanda mu irushanwa rya Afrobasket ririmo kubera I Kigali, amakipe ane azakina kimwe cya kabiri kirangiza amaze kumenyekana. Umunyamakuru wacu wakurikiranye imikino Jean-Claude Munyandinda nibyo atugezaho.
Muri Kigali Arena I Remera, irushanwa rya Afrobasket rirakomeje. Kuri uyu wa kane nibwo harangiye imikino ya kimwe cya kane kirangiza. Guhera saa cyenda z'igicamunsi ku isaha y'I Kigali, ikipe ya Tunisia yahuye na Sudani y'Epfo. Aya makipe yatangiye kubana ku buryo uduce tubiri twa mbere twarangiye banganya amanota 40-40, ari nako umutoza w'ikipe ya Sudani y'Epfo, Luor Deng, abwira abakinnyi be ko badakwiye kugira ubwoba imbere y'igihangange Tunisia, ndetse ko bafite ubushobozi bwo kwihangamura nk'uko Dawudi yatsinze Goliyati. Mu gace ka gatatu ndetse na ka kane, ikipe ya Tunisia yerekanye ko ari inkazi, cyane cyane ko ari nayo ifite igikombe cya Afrobasket giheruka. Umukino urangira itsinze Sudani y'Epfo amanota 80-65. Mu mukino wundi watangiye isaa 12 z'umugoroba, ikipe ya Cape Verde yakuyemo Uganda yitsinze amanota 79-71. Cape Verde ishimangira ko kuba yararangije iyo itsinda rya mbere bitari impanuka. Ku wa gatatu w'iki cyumweru, mu yindi mikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza, ikipe y'igihugu ya Senegal yakuyemo Angola yitsinze amanota 79-78. Cote d'Ivoire nayo isezerera Guinea nyuma yo kuyitsinda amanota 98-50. Kuri wa gatanu hateganyijwe akaruhuko. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri irushanwa rya Afrobasket iteganyijwe kuri wa gatandatu, aho Senegal izakina na Cote d'Ivoire guhera isaa cyenda z'icamunsi, hanyuma isaa 12 z'umugoroba Tunisia ikazacakirana n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde. Mu gusoza, duterera akajisho umupira w'amaguru, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuwa gatatu yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Mali igitego kimwe ku busa mu mujyi wa Agadir muri Maroc. Icyo gitego cyabonetse ku minota 19 igice cya mbere gikinzwe na Adama Traore. Muri uyu mukino kandi ikipe y'igihugu ya Mali yabonye penaliti umunyezamu w'Amavubi Emery ivuye kure ayikuramo. Uyu mukino ni umwitsinda rya gatanu mu majonjoro mu matsinda hagamijwe gushaka amatike yo guhagararira Afurika mu gikombe cy'isi muri Qatar umwaka utaha. Kuri wa kane muri iryo tsinda rya gatanu, Kenya yanganyije na Uganda ubusa ku busa I Nairobi. Kuri iki cyumweru kuri stade ya Kigali I Nyamirambo, abasore b'Amavubi bazajya mu mitsi na Harambee Stars ya Kenya mu mukino w'umunsi wa kabiri w'aya majonjoro mu matsinda. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti zacu naha aya makuru ahumurije, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.